murumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwirango mahoro nshuti muduteza amatwi hi Washington DC muri kumwe na Jeffrey Mutagoma bahaye ikaze muri aya makuru mukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Ingingo z'ingenzi zayo tubafitiye kuri aya manywa, inyeshyamba za M23 zatangiye gushyiraho inzego z'ubuyobozi z'agateganyo mu duce zigaruriye nubwo hari byinshi bitarajya mu buryo.
N'abari kujayo nyine bari kuba bakifite ubwoba kuko ntawo bari bamenyanye ba government iragaruka nangase baraya barahaba.
Uyu ni umwe mu batuye muri Bunagana ku mupaka w'u Rwanda na Uganda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ahitwa Imweso mu karere ka Masisi. Ejo habaye imyigaragambyo nyuma y'aho bataramenyekana bagabye igitero kigahitana babiri. Naho mu Burundi abahunguka bava muri Tanzania barasaba leta kubashyigikira mu kubaha amacumbi n'ibindi bikenerwa by'ibanze. Aya makuru ku buryo burambuye ni mu kanya ntimujye kure. Duhere kwa vugwa hirya no hino ku isi mateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Turayahera ku mugabane wa Afrika. Muri Tanzania abantu 19 nibo basize ubuzima mu isanganya y'indege yaguye mu kiyaga Victoria ejo ku munsi w'Imana kubera ikirere cyari kimeze nabi. Yakorotse yari isigaje umwanya muto ngo igwe mu gisagara cya Bukoba nk'uko byatangajwe n'inzego z'igipolisi muri icyo gihugu. Iyo ndege y'ikompanyi ya Precision Air yaguye mu mazi isigaje imetero 100 ngo igere ku kibuga nk'uko umukuru w'igipolisi mu karere William Mwampagale yabibwiye abamenyeshamakuru ku kibuga cy'indege cya Bukoba. Komisere w'akarere Albert Chalamila we yavuze ko iyo ndege yarimwo abantu 43 yari ivuye mu mugwa mukuru Dar es Salaam yerekeza Ibukoba. Perezida Samia Suluhu Hassan yaratanze ubutumwa bw'akababaro no guhoza ababuriye muri iryo sanganya. Muri Somalia igipolisi cyavuze ko abantu babiri bishwe abandi 5 barakomeretswa n'igisasu cyatezwe mu ibarabara kituritsa imodokari yarimwo abanyeshure ku mugwa mukuru Mogadishu. Umuvugizi w'igipolisi yavuze ko abo banyeshuri bishwe batahutse mu mihana yabo bavuye ku ishure ku munsi wa 4 w'indwi iheze. Nta muhari uremera ko ari wo wateze icyo gisasu cyasambuye iyo modokari, ariko muhari Al-Shabab niwo ukunze kugaba ibitero nk'ibi by'iterabwoba muri Somalia.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwavugwa hanze y'umugabane wa Afrika muri leta zunze ubumwe za Amerika amamiliyoni arenga 35 y'abanyagihugu niyamaze gutora mu matora y'abashinga amateka n'abasenateri ategekanijwe ejo ku munsi wa 2. N'amatora atunganywa buri gihe perezida ageze mu gice cya 2 cya manda yiwe y'imyaka 4. Intebe zose uko ari 435 z'abashinga amateka nizo zegwa n'aya matora, mu gihe ku ruhande rwa sena intebe 35% arizo zizohiganirwa. Abademokrate nibo basanzwe bagenzura izo nama zose uko ari 2 kuva mu ntango za 2021. Ibi byatumye amategeko na politike za perezida Joe Biden byoroha ko zirengana naho abarepublikane bakunze kutabyorohereza. Urubuga rwa internet rutanga amakuru ya politike muri leta z'umwe za Amerika rwitwa 538.com ubugwerekana ko abarepublikane bafise amahigwe angana 55% yo gutsindira sena na 88% yo kwigarurira inama nshingamateka. Muri Ukraine umukuru w'igisagara Kiev umugwa mukuru aragabisha ababa muri ico gisagara ko bakwiye kwitegurira ibihe by'imbeho bigiye kutazoborohera. Ni mu gihe Uburusiya bubandanya ibitero kunyubakwa n'ingomero zitanga amasoko ntanganguvu muri Ukraine. Vitali Klitschko yavuze ko ibi bisigura ko ababa ikieve kumugwa mukuru bagiye kuzobura amatara amazi no kutazobasha gushusha amazu yabo mu bihe vy'imbeho nyinshi yavuze ko abakozi bariko barakora ibishoboka byose kugira bagarukane umuyaga nkuba n'amazi muri ubwo burere kumugwa mukuru Kiev no muzindi ntara kuva ejo ku munsi w'Imana umuyaga nkuba watanguye guhanwa ku masaha mu bindi bice naho abasirikare b'u Rusiya barasubiye kugaba ibitero mu ntara ya Donetsk mu buseruko bw'ico gihugu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ni mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi muri Siriya abatabara hamwe n'amashirahamwe akurikirana ibibera ku rubuga rw'intambara bavuga ko abasirikare ba leta ejo kuw'Imana bateye amakambi yashyizwemo imiryango yasanzajwe n'intambara. Ibitero byishe abantu bashika cumi n'abaharugwa mu macumi bakomeretse. Nibyo bitero bishasha biciye kubiri n'amasezerano yo guhagarika intambara yafashijwemo n'Uburusiya na Turukiya yumvikanywe ko mu kwezi kwa gatatu mwaka w'2020.
Alois Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.radio yacu voa.com, naho kuri Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahitwa Imweso muri Masisi ejo havutse imyigaragambyo nyuma y'abantu babiri bishwe n'abataramenyekana bitwaje intwaro. Ibyo byabaye mu gihe urubyiruko muri ako gace rukomeje kwitabira ubusabe bwa Perezida Tshisekedi bwo kwinjira mu myitozo yo kurwanya ingabo za M23 zirwanya ubutegetsi buriho muri icyo gihugu. Jimmy Shukran Bakomera ni umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera i Goma mu ntara ya Kivu ya Ruguru.
Ubwicanyi bwabereye ahantu hitwa Imweso. Imweso ni mu karere ka Masisi muri groupement ya Bashali Mokoto. Umuntu umwe niwe wishwe, wari umwe mu bayobozi biyo babako karere ka Mweso, yishwe ari nijoro n'abantu batazwi bari bafite ibirwanisho, bari bafite imbunda. Amaze kwicwa n'undi umwe arakomereka, gusa mu gitondo cya kare cy'uyu munsi niho no wa kabiri nawe yapfuye bitewe n'uko yari yakubiswe amasasu mu mutima ubwo ajyanwa ku bitaro. Wa kabiri yapfuye ageze ku bitaro. Ibyo bintu byatumye abantu bajya mu myigaragambyo cyane guturuka ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi tuvugana. Abantu bari mu myigaragambyo bari kwamagana ubwo bwicanyi bukomeje kubonekana cyane muri ako karere ka Masisi Mutagoma.
Abarwanyi ba M23 bari hehe ugereranije naho ibyo byabaye?
Urazi ko abarwanyi ba M23 ubu bafite teritwari ya Rucuru, ariko ahantu hitwa Bwito ntabwo barayifata bose, kandi iyo Bwito niyo ihanya umupaka n'akarere ka Masisi ahantu hitwa Gicanga. So ntabwo bari bahagera neza, gusa ko biba bikekwa yuko umunsi ku munsi abo ari abarwanyi ba M23 wenda baba baramaze kugera muri ako karere, ariko batari babadeklare officiellement, bitazwi neza bakihishe. Wenda navuga ko baba barindiye igihe M23 izafata akarere ka Masisi. Biba bigoye cyane Mutagoma, kuko hari abantu benshi baba bakekwa yuko baba bakorana n'umutwe wa M23 mu karere ka Masisi. By'umwihariko ubwo bwicanyi bwabaye, uwo muntu wishwe amakuru dufite amasaha nuko yishwe azizwa wenda kuba yakoranaga bya hafi n'umutwe wa M23. So ibyo bigaragaza yuko abaturage bafite ubwoba, bikaba binagaragara yuko wenda ku mbaraga za M23 ishobora kuba nayo bien sûr ifite abantu baba bakorana nayo bya hafi mu karere ka Masisi Mutagoma.
Ejo bundi Perezida wa Republika ya Demokrasi ya Kongo Felix Tshisekedi yahamagariye urubyiruko kwiyandikisha kujya kurwana n'umutwe wa M23. Ibyo bintu nta mpungenge zihari ko bishobora kubyara ikibazo nk'icyabaye mu Rwanda muri 1994 ho imitwe y'interahamwe yahindukaga abaturage. Ntibishobora gutuma abaturage baho ngaho baba abavuga ikinyarwanda baba se abanyarwanda bari muri Kongo bahindukwa n'iyo mitwe.
Mutagoma, ibyo uvuze byo ni ibintu byumvikana cyane, gusa nkumenyeshe ko n'abadukurikiranye amasamba amenyeshe ko aya masaha tuvugana abasore barenga 800 ba hano mu mujyi wa Goma ndetse no mutundi baturutse mutundi turere bamaze kwishyira hamwe aho bashaka kwimwa n'igisirikare cya Kongo. Impungenge ziri ahantu hose ugerageje na niveau ya formation ya training y'igisirikare cya Kongo, abantu baba bafite impungenge kubavuga bati ese wenda niveau y'igisirikare cya Kongo n'abantu nuko tuzi wenda formation yabo igihe bafite ubushobozi bwo kuba baforma abasore wenda mu minsi mikeya gusa ubundi bakajya ku rugamba. So abanyapolitike benshi babibona nk'ibintu bidakwiye, nk'ibintu mbese muri make bidashoboka, bakaba bavuga bati wendi yaba igisirikare cya Kongo cyabaga gifite abantu bashoboye gutraininga aba basore bakabatraininga igihe kigaragara ubundi bakajya ku rugamba. Iby'impungenge zo kuba havuka imitwe yitwaje intwaro zo zirahari cyane mu baturage kuko urabiza no mu burasirazuba abantu babayeho mu ntambara nyinshi cyane, babaho mu bikorwa bifitanye isano n'intambara, bafite ubwoba ko intambara wenda ishobora gushira M23 ikavaho n'abo basore binze n'igisirikare nabo bakaza bari gukora undi mutwe witwaje intwaro Mutagoma nawe ushobora kuzagerereza ibita zitari nziza.
Tukiri ku makuru ya Republika ya Demokarasi ya Kongo, kandi umutwe wa M23 umaze gushyiraho inzego z'ubuyobozi mu duce wigaruriye ku ruhande rwa Bunagana n'ahandi hafi y'umupaka icyo gihugu gihana na Uganda. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri ako gace aravuga ko abaturage bako basubiye mu mirimo, ariko imirimo imwe n'imwe ikaba itarasubira gukorwa nk'uko byari bimeze. Ignatius Bahizi akubutse muri utwo duce twigaruriwe n'inyeshyamba.
Nubwo inyeshyamba za 23 zamaze gushyiraho ubuyobozi bw'agateganyo ku nzego zibanze mu turere zimaze kwigarurira, hari byinshi bidakorwa mu buryo busanzwe muri utwo duce. Urugero nk'abambuka umupaka ku mpande zombi barambuka ari nta nkomanyi, ariko nta byangombwa basabwa nk'uko byari bisanzwe. Bigaragara ko ari nta genzurwa ry'abambuka nk'uko byakorwaga. Abenshi mu bambuka umupaka ni abanyekongo bahungiye muri Uganda bahunguka, abandi nabaza muri Uganda guhaha. Ijwi ry'Amerika ryamenye ko kubera imirwano y'urudaca mu gihugu cy'igituranyi abanyekongo batabonye umwanya wo guhinga, bityo bakaba basubira mu mago atarimo ibyo kurya. Naganiriye n'uyu munyayuganda utwara ipikipiki zitwara abagenzi zizwi cyane nka boda boda akimara kwambuka avuye muri Kongo, ambwira uko yabibonye mu karere kagenzurwa n'inyeshyamba.
Nje ndi umumotari nje wo muri Kongo nta kibazo, tujayo tugakora ubu ni ukugenda ukagaruka, nta utari umunyamafuti nta kibazo, ni ukugerayo ugakora ibyo urakora ukagaruka. Ntibari kw'imizigo tujanye kuri moto na tukagera aho twahinduka nta kibazo, nta bindi bintu byo kuduteganya biriho.
Hariya mutwari iyo mizigo harimo abasirikare b'inyeshyamba ba 23
abasirikare barimo nta kintu cyo yenda kukubaza, nta ugiye ni ukugerayo ukagaruka,
nta no kuguhagarika ngo uzanye iki ujanye iki uzanye muntu ki
takuduhagarika ngo nzanye umuntu uragarukira nk'iyo cengerero, ugera cengerero ugarukiyeho kinyamahura, ugera kinyamahura ugarukiyeho za bwezi yo hose, nta muntu wenda kugutangira.
Mu burasirazuba bw'uyu mupaka wa Bunagana hari undi mupaka muto witwa Kitagoma ku ruhande rwa Kongo na mupaka ku ruhande rwa Uganda ibusanza. Bwana Vianney akora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hano, nawe yasangiye n'Ijwi ry'Amerika icyasanga cyarahindutse kuri uyu mupaka ugenzurwa n'abarwanyi ba 23.
Twagiraga abantu benshi bari kuva za Rucuru baje kutugurira ibintu, ariko nabo ikibazo babiza bavanaga hano bijanye rucuru rucuru nabo bakavuga ko babuze inzira zo kubageza mu capital yabo ya Goma ko niho babigezaga tabakiza nka mbere cyane nk'abacuruza
kandi mwe nk'abaturanye hakurya muri Kongo maragenda
ko turagenda nta kibazo nta muntu dufataho
hanyuma wowe wari wambuka umupaka kuva bahafata
nambutse umupaka ngarukira Karambi na za kitagoma no kugira nta kibazo
Iyo ugenda mu muhanda ureba iki ubona abandi
Iyo ngiye mu muhanda mbona abasirikare barimo bake tugahura n'abaturage tukaganira nk'uko bisanzwe nta kindi mbona mu muhanda w'umuntu ndi kugendamo
Bwana Emmanuel Ndekezi ni umuyobozi w'umujyi ku ruhande rwa Uganda yabwijwe rya Amerika ngo nubwo amakimbirane mu baturanyi yagabanije ubucuruzi bwambukiranya imipaka abanye Uganda batangiye gusubira kwambuka umupaka ndetse bamwe akaba baje no gusura ibyo bahinze muri Congo
Ubu bari kujayo bakambuka bakazana ibyo kurya byabo kandi bakagira iki bakaja no guhinga
Abajayo si ntabwo bakubwirane bahari ikibazo bahura naco
Aya nta kibazo bari kujayo nta ingorane bari kugerana na bari bari kuja mu mirima bagahinga bagasarura n'imyaka bakayizana bakarya nta kibazo bari kugerana nabo
Bwana Ndekezi yemeje kandi ko hari abanyekongo bagifite ubwoba bwo gusubira mu rugo nubwo benshi mu bahunze batashye
Ubu bari kujayo bakambuka bakazana ibyo kurya byabo kandi bakagira iki bakaja no guhinga bari kuja mu mirima bagahinga bagasarura n'imyaka bakayizana bakarya nta kibazo bari kugirana nabo
hanyuma impunzi zose si zahunze uriya munsi zari zuzuranye ku mupaka zose bavuga ko zasubiyeyo
ariko twese turi bamwe turashingirana bafite imitungo hakurya no hakuno nicyo kiri gutuma ukabona umunyayuganda afite itaka ubundi n'ukororerayo bakororerayo
bamwe mu batinye gusubira inyuma harimo n'abacuruzi ariko ntibashoboraga kuvugana nanjye kubera gutinya k'umutekano wabo ushobora guhungabana ariko bambwira ko batinya gutaha kubera ko bashobora kusizwa kuba barakoranaga na leta ya Kinshasa kandi akabataramenya neza uko ingabo z'inyeshamba zizitwara abayobozi b'inyeshamba za M23 bagiye bagaragara mu video menshi akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga bizeza abaturage mu turere bafashe ko bafite umutekano kandi ko ingabo z'inyeshamba zizabarinda ariko abasivile bamwe bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika ntibari bizera uwo mutekano cyane cyane barabishingira ku bivugwa ko leta ya Congo yatangiye guhamagarira urubyiruko kunganira ingabo ngo bahashe inyeshamba za M23 batinya rero ko ibyo byazava mu rundi rugamba rukomeye rugahitana abantu n'ibyabo Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika Uganda
Tuve muri Republika Demokarasi ya Congo tugana mu Burundi aho Barundi bahunguka bava muri Tanzania basaba leta y'u Burundi kubashyigikira bahabwa amacumbi n'ibindi bikenerwa by'ibanze baravuga ko bataha imbokoboko bityo amaso bayahanze leta inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi turagezweho na Thierry Vendayishimiye
Abenshi mu Barundi bahunguka bavuye mu gihugu cha Tanzania bashikira mu ikambi yahitwa Gitara hafi y'urubibe intara ya Makamba ihana n'ico gihugu imiryango myinshi ihunguka irimwe bahora n'abanyeshure kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika bishikiye ya Gitara ababyeyi babo banyeshure bagasaba ko leta yobafasha bagashikira ku nebe y'ishure Hakizimana Egide w'imyaka 50 yari yarahunze mu mwaka 2015 avuye muri commune Nyanzarake y'intara ya Makamba kamba ari murabo
nkatwebwe twaruse abana biga mu mashure tuvuye hariya ino mu Burundi ivyigwa bibaza babirembeje rero ico nariko ndasaba nasaba nsabira nabandi yuko nkaba bana tuje tuzananye komo dusabira abana bakazoshika biga bakaguma babandanya ko bahora biga kubera twaje tuzananye amabireti
abo bahunguka hari kindi nyamukuru basaba hamwe bashitse mu ntara bahunze bavamwo kuko Egide Hakizimana abandanya bivuga
twarahunze duhunze twasize dufise amazu kandi sije je nyene ndazi nabandi inzu zarabomaguritse rero zimaze kubomoka nk'ubu aha tuzosha dushika tugirante dushikira hanze ntanzu dufise rero twari dusabye yuko modufasha kudusanurira kugira ngo tubeho nk'uko twari tubayeho
abo barundi bari kubahunguka bitabya kamo ka leta bashima ko bavuye mu gatotezo bakoregwa n'abatanzania nibashima kuzoguma bateza amaboko bashitse muhira babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko mu buhungiro bahigiye imyuga myinshi yo kwibeshaho umupfasoni Harerimana Josiane yari yahunze mu mwaka 2016 avuye muri commune Busoni Kinani y'intara ya Kirundo.
Twarize guteka imikate, turiga guteka mandazi, turiga guteka ikeki, turiga guteka icapati. Icyo twosaba nuko twosaba mu gihe turose umutaye cy'ingishyira hamwe runaka kugira dufashanye uwo mwuga duteze imbere umuryango.
Umuyobozi mukuru ajejwe kwakira abahunguka mu bushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijuru ry'Amerika aremeza ko abo barundi bahunguka bahura n'ingorane iyo bashitse iyo bahunze bava. Nestor Bimenyimana avuga ko leta yikora kubayifasha kugira ngo abo bahunguka bashobore kubaho.
Ni byikiro basaba rero byose leta y'u Burundi irabikora mugabo hariho rero nibiheza bigakogwa n'abadusanzwe dufashanya mu gushigikirana muri iki gikorwa cyo kwakira abarundi bahungutse kukubera niwo mwitwara ariko nabone wabo rero turaheza tugashira ingufu hamwe yaba leta baba abo dusanzwe dufashanya tugashira ingufu hamwe kugira ibyo umurundi ahungutse asaba biboneke.
Uwo muyobozi mukuru ajejwe kwakira abahunguka mu Burundi avuga kandi kubitigira iby'abamaze guhunguka kuva leta ibateye akamo muri 2017 bishimishije.
Tumaze kwakira abarundi bahungutse biciye mu buryo bwo gufashanya na se bangana 210,000 kuva mu mwaka 2017 gushika uyu munsi. Abo nabo twakiriye biciye mu buryo bwo gufashanya na se ariko iruhande yabo hari abandi bihungura nabo baba 150,000 kandi abo bose baraha mu gihugu.
Uwo mutegetsi wo mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu akavuga ko abarundi basigaye mu buhungiro mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi bagera ku 130,000. Bimenyimana akabasaba nabo nyine ko bohunguka kugira ngo baze gufashanya na bene wabo kubaka igihugu cabibarutse.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino turahera mu Burundi aho amakipe ya Cape Town Tigers NB Academy na Kenya Ports Authority hariyo azakina n'urunani mu ijonjora rya kabiri ryo gushaka amakipe azakina mu irushanwa rya Basketball Africa League. Mu mupira w'amaguru naho ikipe y'igihugu y'u Burundi yabatarageza imyaka 20 yarayisezerewe mu marushanwa ya Sekafa. Izi nkuru n'izindi turazigezwaho na Desire Hatungimana.
Uwo mugwi w'abasore badashikana imyaka 20 wari mu nkino za Sekafa ziriko zirabera mu gihugu cya Sudani inyuma yo gutsindwa n'icyo gihugu cyazitunganije igitsindo kimwe ku busa waciye utakaza amahirwe yo kubandanya. Mu rukino rwa mbere Burundi bwari bwatsinze Djibouti ibitsindo 5-5, abantu baca batangura kugirira icyizere uwo mugwi, ariko mu rukino rwa kabiri banganije na Sudani yo mu manuko barangiza izo nkino zo mu matsinda bari mu kibanza cya gatatu n'amanota 4, ivyatumye basezera muri iryo higanwa ryo kurondera ibihugu bizitabira igikombe cya Afrika cy'abatarenze imyaka 20. Muri basketball naho mu nkino zateguwe ni banki CRDB zihuza imigwi itandatu yo mu cicaro ca mbere mu Burundi, Jimikana yatsinze Rezipo ku manota 65-68. Shimirimana Christian amenyereza uwo mugwi atishimiye kubona batsindwa aratubwira icyo babuze muri urwo rukino.
Ngo ikintu twatsubiye kubura nibaza yuko ari umwanya twagiye kure yashisa duteje kabisa n'umwanya kino ayakisiyo yabaye itevye nicyo gituma ubona yuko yabaye tuna dampo donc tugiye kwera cyane ku mutwe w'abakinnyi bamenye yuko itsinzi ari umuntu utawamirisha ku munota wa nyuma.
Ngo yagoye Adrien amenyereza Jimikana amenyesha ko ategereje kumenya abo bazokina mu gice cya kabiri gishyira cya nyuma kugira atangure gutegura abakinnyi biwe yisunze abo bazohura.
Qualification ya mbere yabaye y'umugwi Dinamo, ya kabiri tubaye twebwe, turacarindiriye imaci imwe mugabo turavye nk'iyo dusinze irashobora kuba meye peza. Urumva turamaze kubona izo tuzoza turahura twitegura tumaze kuraba amakarifikasiyo yabaye, kuvuga yuko tumaze kubona ekipe kote defense kote atake tuzoca twadapta defense yacu kuri atake ya maekipe tuzohura canke visvesa.
Muri iryo higanwa urukino rwari guhuza urunani na Remesha rwimuriwe ku munsi w'ejo bisabwe n'uwo mugwi urunani wari uvuye mu mahiganwa yo kurondera imigwi izitabira inkino za bal. Urunani rukaba rwarangije izo nkino ruri mu kibanza cya mbere. Muri tombora yabaye kuri uno wa gatanu urunani rukaba rwagiye mu itsinda A rigize na Cape Town Tigers, NBA Academy na Kenya Ports Authority. Izo nkino zikazobera mu gisagara cya Cape Town muri Afrika y'Epfo kuva igenekezo rya 2022 gushika irya 2027 za kuno kwezi. Mu gihe abarongoye urunani bazi neza ko bagiye kwitabira inkino zitoroshe bitwaye neza bashobora kuronka itike yo kwitabira inkino za bal, kuri uno wa gatanu niho bamenyesha ko urunani rufise umumenyereza mushasha. Ni umunya Espagne Joseba Inaki Martin Garcia. uwo mugabo w'imyaka 44 yamenyereje mu bihugu bya Espagne, Portugal, Venezuela na Mozambique azokorana n'abari basanzwe bamenyereza urunani. Icyasabwa no gushikana urunani mu nkino za nyuma za bar zitekanijwe kubera muri BK Arena i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu umwaka uza. Kuva izo nkino za bar zitangura mu mwaka 2021 nta mugwi Burundi urazitabira. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana, amakuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sports ariyo iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Jean-Claude Munyandinda.
Mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Imikino yari igeze ku munsi wayo w'8 kwa gatanu, ikipe ya Rayon Sports yahuye na Sunrise kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Uyu mukino warangiye Rayon Sports itsinze Sunrise igitego kimwe ku busa, igitego cyatsinzwe na Felix Ndekwe. Umutoza wa Rayon Sports Christian Haringingo avuga ko iyo ntsinzi ari iy'agaciro gakomeye nubwo yabonetse mu buryo butoroshye.
Navuga na amanota atatu yaragoye, ariko na amanota atatu navuga twakoreye naho twatsinze igitego kimwe, twakinye match nziza, twadominye match yose muri rusangi, twakinye neza naho twayabonye amanota 3 no vuga bigoye.
Mu mikino yabaye ejo bundi kwa gatandatu, Mukura Victory Sport yatsinze Musanze FC bitego 3-2, Marine FC inganya na Police FC bitego 2-2. Ejo ku cyumweru AS Kigali yanganyije na Bugesera FC ubusa ku busa, Espoir FC inganya na Gasogi United igitego kimwe kuri kimwe, Rutsiro FC inganya na Kiyovu Sport 2-2, Rwamagana City nayo inganya na Etincelles FC igitego kimwe kuri kimwe. Umunsi wa 8 wa shampiyona y'umupira w'amaguru cyiciro cya mbere mu Rwanda usize ikipe ya Rayon Sports ariyo yicaye ku mwanya wa mbere n'amanota 18-18, naho ku mwanya wa 16 ari no wa nyuma haracyari ikipe ya Marine FC ifite amanota 2 mu mikino 6. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball muri uku kwezi kwa 11 hazakinwa ijonjora rya nyuma rigamije kugaragaza amakipe azahatana mu rwego rwa conference mu irushanwa ry'amakipe yabaye ya mbere muri Afurika ariryo Basketball Africa League. Ku ikubitiro amakipe 6 yahawe itike yo kuzakina ikiciro cya conference kubera ko yitwaye neza mu marushanwa 2 aheruka irushanwa rya bal cyangwa se bitewe n'uko akomoka mu bihugu bihagaze neza mu ruhando rwa Afurika muri basketball. Ayo makipe 6 yasonewe gukina amajonjora ni Petro de Rwanda yo muri Angola, ES Monastir yo muri Tunisia, National Arahiri yo mu Misiri, Rwanda Energy Group yo mu Rwanda, AS Douane yo muri Senegal, hakiyongeraho ikipe izabi ya mbere muri shampiyona ya basketball muri Nigeria. Usibye amakipe 6 atazakina amajonjora, harandi makipe 6 yahawe amahirwe yo kudatangirira amajonjora y'ibanze kubera ko mu irushanwa rya bal riheruka yari yashoboye ni ura kugira mu matsinda ya conference. Ayo makipe ni Forces Armées Police yo muri Cameroon, Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea, AS Sale yo muri Maroc, Cobra Sports yo muri Sudan y'Epfo, Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo na Ferroviario da Beira yo muri Mozambique. Aya makipe 6 yiyongereye ku yandi makipe 8 yabonye itike nyuma y'amajonjora y'ibanze yabaye mu kwezi gushize kwa 10, hakiyongeraho andi makipe 2 yahawe ubutumire ariyo NBA Academy ishami rya Afrika na Elan Koto yo muri Benin. Aya makipe yose uko ari 16 yashyizwe mu byerekezo 2, buri cyerekezo kikaba kigizwe n'amakipe 8. Ku wa 4 w'icyumweru gishize habaye tombora yo gushyira amakipe ya buri cyerekezo mu matsinda 2, buri tsinda rigizwe n'amakipe 4. Duhereye mu cyerekezo cy'iburasirazuba, mu itsinda rya mbere harimo Cape Town Tigers yo muri Afurika y'Epfo, NBA Academy yo muri Senegal, Urunani yo mu Burundi na Kenya Ports Authority yo muri Kenya. Itsinda rya kabiri rigizwe na Ferroviario da Beira muri Mozambique, Cobra Sports yo muri Sudan y'Epfo, City Oilers yo muri Uganda na Club Omnisport de la Police Nationale yo muri Madagascar. Imikino yo muri aya matsinda yo mu cyerekezo cy'iburasirazuba izabera mu mujyi wa Cape Town muri Afurika y'Epfo. Icyerekezo cy'iburengerazuba nacyo kigizwe n'amatsinda 2. Imikino yo muri aya matsinda izatangira kwa mbere y'icyumweru gitaha ikazabera Abidjan muri Cote d'Ivoire. Mu itsinda rya mbere harimo ABC Fighters yo muri Cote d'Ivoire, AS Sale yo muri Maroc, Elan Koto yo muri Benin na Bangui Sporting Club yo muri Repubulika ya Centrafrika. Itsinda rya kabiri ririmo Forces Armées Police yo muri Cameroon, Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea, Stade Malien yo muri Mali, hakaba kandi Nueva Era yo muri Guinea Equatoriale. Nyuma y'iyi mikino yiswe Elite 16, muri buri cyerekezo hazazamuka amakipe 3, hanyuma yose uko ari 6 akazasanga ya yandi 6 y'intyoza yatambutse ku ikubitiro, hakazabaho tombora yo kuyashyira mu matsinda ya za conference akazakina mu ntangiriro z'umwaka utaha. Imikino y'icyiciro gisoza cy'irushanwa rya Basketball Africa League guhera muri 1/4 kirangiza kugeza ku mukino wa final izabera mu Rwanda muri BK Arena i Remera mu mpera z'ukwezi kwa gatanu umwaka utaha. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yo muri aka kanya. Bashimiye kuba mwaduteze amatwi, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika biri imbere Jeffrey Mutagoma mwumvaga kuri mikro ninewe wabateguriye anabegeraniriza aya makuru mu izina rya bagenzi banje bose mwumvise muri aka kanya ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese.